VOA. Imumva nijwi rya Amerika. Mwiriwe neza kuri mikoro muri kumwe na Angelois Bigirimana kaze mu biganiro byacu byo kuri isaha kuri radio inchuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 bice bitatu no ku jwi rya Amerika kuri FM 104 bice bitatu Kigali mu Burundi twumvikanira kuri FM 104 bice 9 no kuri FM 105 bice 2 hano ni Washington DC nkabanda baramukigenda bahaye kaze mwese mu biganiro byacu byo kuri no mugoroba
Yesukali yarafashwe na Brigade and Corbish ndabaza ngingo iduhana ntigeze bambwira n'ikintu na kimwe yuko umuntu bomuca amande
abo ni bamwe mu badandaza bo mu ntara ya Muyinga mu Burundi bafatiwe isukari bariko bitura ikigo Obel gishinzwe amakori inkuru cyo kimwe n'izindi twabateguriye ni mukanya Radijwi rya Amerika tudatevye imiryango irenga 30 yo ku mitumba itandukanye ya komine Kabezi iri mu manuko bw'intara ya Bujumbura iramaze kwibwa ivyuma bitanga umuyaga nkuba uvuye ku mishwarara y'izuba mu kiringo cy'amezi abiri ubwo busuma buremezwa n'abarongo y'imitumba hamwe na musitanteri wa komine Kabezi ni inkuru ya Evariste Nzikobanya nka yishikiye mu Kabezi
Ivyuma bigera kuri 38 bitanga umuyaga nkuba uvuye ku mishwarara y'izuba nibyo bimaze kwibwa mu mitumba ya Mugongo, Migera, Gakungwe, Ramba na Mena kuva mu mpera z'umwaka uheze nkuko byemezwa n'abarongoye iyo mitumba ivyo vyuma biba bimanitse hejuru ku mazu byibwa n'abikinga gahumbezi ntawumvikiye Micheli wo ku mutumba Mugongo pano solaire yiwe yibwe mu ndwi uheze kigiye cy'isahindwi z'ijoro Yiganijwe ijya Amerika ingene vyagenze.
Hari kuri indwi heze ku munsi wa gatatu ho mu masahindwi bazana ingazi bayitereka imbere y'umuryango badugira kwa aho pano iherere hanyuma batsa barurira umuntu ntiyamenya n'ukuntu bayuriye umuntu ari mu yitero biragoye hanyuma bayisambuye mwanya mutoyi kamabati urabona ningene yabaye gusohoka kuburi yo bazanye sanga bantegereza ingazi imbere y'umuryango Kuraba hizuri pano ya giyeke.
Vyuma wale wabiguza mafaranga na kute.
Naina iguzi bihumbitana na mirongi tatu.
Na mustandiri wa komine Kabezi, are mezuga busuma bugi vyuma. Bitangu mwega nguba uvuye kumishkwara na yizuba. Umofaso nerenili danda ishimiye. Avuga kubwo busuma. Garibu kabije momisi heze. Nonubu uriko buragabanuka kukaba rongoye bahisemo kwirarira
harabaye ubusuma bw'ama praxore kandi bihanije gose mu mwanya ariko dukoranye n'abajeje umutekano n'abanyagihugu twarabitujije
byaribwe nyene kopokopo ntacafashwe
hariho nk'uwo bafatiye mu ruziba agifise kandi yaremeye ko agikuye mu Kabezi ariko abandi bobo ntabo dufata kuko ntitumenya aho babigurisha
abanyakabezi bavuga ko bari bikokoye bagura ivyo vyuma kugira bibasahirize mu kibanza cy'umuyaga nkuba batarakubita ijisho kuva Burundi bwikukira abagifise ivyo vyuma babikoresha mu kwikenura mu myuga itandukanye bugorovye babikura ku bisenge by'amazu bakabirarana mu mazu kugutinya ko bisahurwa nk'ivy'ababanyi babo Nduwimana Vianney ashira umuyaga nkuba mu mabateri y'amatelefone ngendanwa ku mutumba Mugongo akoresheje plaque solaire avuga ko ajyama ku murango kugira mu ijoro acungane n'abasuma ntibamusamburire kw'inzu baje kumwiba ico cuma gitanga umuyaga nkuba uvuye ku mishwarara y'izuba
zenda afise ubwoba singyama neza haraho naho bisika nkajyama kuzuba mu ijoro nka ndarambona kugira nshungere ntibave banyiba
none abo babiba n'ubu nta numwe murafata
abantu batwiba nta numwe turafata kime gusa kubinuba turabinuba kuko kuzuba baratembera bakarabahana ama parkisore yo bari hageze ku mugoroba muri iryo joro kosano kabayitwaye
kubona muri komine Kabezi atamega nkuba uharangwa bitebuke ne abanyagihugu baho na cyane cyane abakora imyuga itandukanye nkuko bavyivugira nimubona Lionel akora umwuga wo kubaza avuga ko iyo abafise umuyaga nkuba abayoroherwa mu gukora umwuga agasaba ababijejwe gukubita agatima mpembera bakaronsa komine Kabezi umuyaga nkuba
rero twasaba abategetsi bo hejuru ubwa mbere na mbere hamwe na mustantera badutwara kugira ngo ico kibazo bagashikane hejuru hanyuma duheze turonke umuyaga nkuba kugira ngo ibikorwa imirimo itandukanye nk'abamwa abatwe dukore uwo mwuga wo kubaza tukaronka amatara ngiye kijoro ngirango n'ubusuma bwoheza bukagabanuka
sabanyagihugu bo muri komine Kabezi bakenye umuyaga nkuba bonyene no mu biro vya komine ntihagirayo namba nikimenyamenya baracakoresha za mashini bandikisha badoda ibituma akazi katagenda neza nkuko vyemezwe na Mustanteri Renirida ndayishimiye
nagahaze cyane kuko nkiyo twandikishe ajyama mashini y'ukudoda hageze ko tubigwiza turinda kwihaguruka tukideplaza tukaza kurondera aho tugwiza impapurogira dushobora kuzirungika aho zikenewe hose
umufasoni arongoye komine Kabezi arahumuriza barongoye ku kibazo cy'umuyaga nkuba kiraje shinga ababaserukira avuga ko bashikanye igisabo kubajejwe gukuragiza umuyaga nkuba mu gihugu ko atagihindutse umuhango ari w'imbere y'uko no mwaka wa 2017 urangira muri komine Kabezi yo mu bumanuko bw'intara Bujumbura Evariste nziko banyanka ijwi rya Amerika
arakoze Evariste abacuruzi bo muri komine Giteranye mu ntara ya Muyinga basaba ibirobere kugurura ibiro byo gutoza ikori muri yo komine babishikirije mu nama yahuje abadandaza b'Imuyinga na Obere yo guhimiriza gutanga ikori ni inkuru ya mgenzi wacu Jean Bosco ndarurinze
muri komine ya Giteranyi abadandaza bacisha ibicuruzwa bivuye mu gihugu cha Tanzania ku mupaka wa Gasenyi abacuruzi bavuga ko bafata urugendo rurerure kugira babirihire amakori mu nama OBR yatunganije mu ntumbero yo guhimiriza abadandaza b'Imuyinga gutanga amakori n'amatagisi abacuruzi bo muri komine ya Giteranyi basaba kwegerezwa ibiro byo kurihira ko
twebwe mu Giteranyi rero turasanganywe umuhango OBR itwubakira ibiro ku mutumba wa Gasenyi ahitwa Ntaretare kuko niko mpaka u Burundi na Tanzania kandi turabona yuko mu gihe ivyo biro vyobaho byotanga karusho kuko wanashaka mu Giteranyi turabona ko abadandaza basana barimo barashaka kuhaheba kuko habavuna cyane bavuga ati twopfuma twigira handi gukorerayo mugabo mu gihe bijya biro byoboneka turabona yuko hoba akarusho
Rino bampigira ajejwe inyigisho mu kigo cya leta gijejwe gutoza amakori OBR avuga ko hari ivyo babanza kwihweza kugira bubaka ibiro
kubaka ibiro ni urumvaniro recommendation mwatanze ivyo navyo bizovana n'ingene OBR ibona yuko uwo mupaka muri ko muravuga hariho inyungu izohapfa leta ikakura haca ibidandazwa binganiki kugira ngo ishobore gushiramwo amafaranga yo kubaka izo nzu kugira ngo bashobore kwarihira
abadandaza bafatiwe isukari bituye OBR kugira ibahe umuco kwitunganywa y'ubwo rudandaza
twe twaragiye turarangura isukari ibujumbura muri sosomo ya sukari yari mifuko amajana abiri iyo sukari yarafashwe na Brigade and Coalition ndabaza ingingo iduhana ntibigeze bambwira n'ikintu na kimwe yuko umuntu bomuca amande iyo sukari yose barayitwaye bayigira sizi bayiha muri OPE no ndacakurikirana sindamenya n'ikintu na kimwe kandi ayo mahera akaba atarayi wacu barayishyira hamwe twayakuye muri banki
Mabazi Jambere Kimasi umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Muyinga aratanga isiguro ku bucuruzi bw'isukari
buri ntara ari wabadandaza dufise urutonde gaha mu ntara ya Muyinga baza gutora isukari muri sosimo uyundi aza kwitora nimba yikuri gitega nimba yikuri makamba nimba yikura mucankuzo nawe tuzi bisigura yuko iyo sukari azanye ayo ariyo yivye kuko uyikwenda mu ntara y'Imuyinga ukayitwara mu Kirundo urayivye mu ntara y'Imuyinga ukayikora ingozi ukayizana mu Muyinga urayivye mu ntara ya Ngozi
rino bampigira ajejwe inyigisho mu kigo cya leta gitoza amakori OBR asaba abadandaza kwegera abajejwe intwaro kubijyanye n'urudandazwa rw'isukari umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Muyinga asaba OBR no gucunga bamwe mu bakozi bayo
ibitenge byo pasiyoni nyakubahwa serikiye OBR amatwi adusumira hari abakozi ba OBR babifata aho kubishyikiriza iyo biteza kuja bagaperezida ntabikeye ngo berekane ko bakoze bindeka baca bicisha muri nzinga zinge bikaca bijya kuri kwa Siyoni bikaca birangurwa bishitse gahe Muyinga abajaji huku babirangu ye tukachatubi rukako mbari mumakosa kandi mumba siripi za chiyemu tuwasabere ero na amne mutibire
abadandaza abajeju intwaro cyanke waserukiye OBR barahuriza kutunenge turi mu mategeko agenga gutoza ikori n'amatagitsi amwe muri ayo mategeko natomora neza uwotoza ikori cyanke itagisi hagati ya OBR na komine kubidandazwa bimwe bimwe bamwe bose aho bageza biyemeje kubishikana kubabijejwe kugira ayo mategeko ahinyanyugo imuyinga muraruko gushira ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya America.
Murabana yakumviriza radio ijwi rya America. Leta y'u Burundi iri mu gikorwa cyo kugenzura no gupima uburinganire bw'amatongo yayo. Icyo gikorwa kiratera impari kuri bamwe mu banyagihugu bavuga ko bahawe amatongo n'abajejwe intwaro. Fidelite ishatse yagiye mu ntara ya Bururi imwe mu ntara zitanu ziriko ziberamwo icyo gikorwa.
Omeri yo nkuru umuyobozi mukuru ajeje gutunganya amatongo akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ibidukikije n'itunganya ry'amatongo ya leta yariko aduha ikiganiro kubijanye n'igikorwa cha leta y'u Burundi iriko irakora kubijanye no kugenzura amatongo yayo mu manaho y'igihugu cy'u Burundi kwagendeye ikomine ya Songa zone kiryama ahitwa Mukinwa. Mu bajejwe kugenzura ayo matongo harimo abakozi b'ubushikiranganje bw'ibidukikije n'itunganya ry'amatongo ya leta aho umugambi PGF wishyiraho impuzamakungu y'abadagi JZD rifasha leta kurangura ico gikorwa abajeje intwaro rwego hasi hamwe n'umugwi w'abanyagihugu basanzwe batogwa ku mutumba kugira ngo baseruke abanyagihugu muri ico gikorwa aho mukino waheze indwi zibiri amatongo ya leta ariko aragenzurwa ariko rero naho amatongo ya leta ariko aragenzurwa hari abanyagihugu bayitirira bakavuga yuko bayahawe na leta ari abanyagihugu bavuga ko bayahawe n'abatware batandukanye muri ico gihe iyo umunyagihugu havuze ko itongo rya leta yari hawe abagabo babiri bari mu mugwi w'abanyagihugu bari kurakurikirana ico gikorwa baratubwira igice gikorwa
gisigaye ico gikorwa bari kurakora n'ukuraba batohoza bakabona ko vyikuri uwo muntu yaharose bice mu burenganzira
abafise amatongo icyo babasaba basaba urupapuro rwa buramatari bazanye urupapuro rwa buramatari bakabona uko buramatari ko yamwandikiye gitara rizine ari zitatu ari zibiri
umunyagihugu amaze kwerekana impapuro z'itongo avuga ko yahawe na leta zica disuzumwa mu vyihwezwa harimo kuraba ko uburinganire bw'itongo muri kwizo mpapuro buhwanye n'itongo avuga yuko ari gwiwe ikindi cihwezwa nuko watanze iyo tongo yarabiye kwigwa n'amategeko kandi ko yishunze amategeko mu kuritanga amakuru dukura mu buyobozi bukuru bw'amatongo mu Burundi amyesha yuko kuva mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatandatu kumanuka bamusanyi bari barekuriwe gutanga itongo nayo kuva mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatandatu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe buramatari yarekuriwe gutanga itongo ritarenze hegitari zine ku muntu nayo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe gushika no mango umushikiranganji w'ibidukikije n'itunganya ry'amatongo ya leta niwe wenyine afise uburenganzira bwo gutanga itongo. Hagati aho abanyagihugu cumi na batanu bavuga ko bafise amatongo bahawe na leta bo ku mutumba Kinwa harimwo abo uburinganire bw'itongo bafise ku mpapuro budahwanye itongo nyezina bafise iyo rimaze gupimwa hakaba n'abandi badashobora gutanga impapuro zerekana by'ukuri ko iyo tongo barihawe. Akarero na Kamethode Manirakiza avuga ko impapuro zabo z'itongo zahiriye mu nzu.
Ubu turi abana batoye kandi turi impfubyi twebwe ingorane zadushikiye mirongo icyenda na gatatu baturira inzu impapuro twari dufise zose zica zirashe urumva je ntizonyorohera cyane kuzirondera kuko ubisanzwe imyaka afise nizo mpapuro batanga ko irasumba pirime ko nari muto gose kandi kiri naco ingorane zihari na komine Songa yarigeze gusha izo mpapuro zose bavuga yuko zahiriye
nta n'umwe mu bantu bari ngaho onye babanyi banyu bigeze bemeza bati nayo impapuro zahiye twe twovyemeza ko iyo tongo tuzi ko bari hawe
bavyemeje benshi kuko benshi barabinze je mbona yuko bo bazobanyi kuko abanyi barazi barazi nyene imibereho y'iwacu yose barayizi
kiretse iby'uburinganye n'iby'impapuro zibura hariho n'ikibazo cy'imivumba acyo ni giteye ingorane
iyo umuntu asavye itongo rikaba rihana urubibe n'itongo ry'ubundi muntu baje kumushikiriza mu ico gihe uwo muntu afise itongo riri impande y'iryasabwe baraheze bakamusigira imetero kanaka bagacha bazita umuvumba muri ico gihe yarahezwe karoswa impapuro z'uwo aje gushikiriza iryo tongo akenshi zava mu ikomine. Ubu rero makenga ahari nuko babwirwa ko atabubasha bari bafise bwo kuharonka kuko yabahaye ataburuhusha yarafise
gahinda Venance n'umukuru wa zone kiryama yizeye ko leta izogitorera inyishu
leta n'umuvyeyi ashobora kugira ati iyo mivumba yavye uko ingana ndaretse umuntu ntacu noza gukora ngako umuvumba mu bisanzwe araho sanga batanga imetro 50 araho sanga batanga imetro 10 sahantu hanini ya buryo yabarekeye ko ari cyo yoshora guhoma
ubuyobozi bukuru bw'itunganyo ry'amatongo yamenyesha yuko iyo mivumba mu gihe ari imyonga itaragazugwa nta burenganzira bayifise ko
uvumba usanga ari itongo ryegereye ku mwonga bigaragaye ko ari umwonga aho hantu hakaba hata riko hararimwa nsabye abatwumviza mbere n'abari kuri ico gikogo abantu harapimwa ariko itegeko ryenga amatongo riremerera abantu bafise imyonga bayigazuye bakayirimamwo bayikoreramwo
no kubijyana matati yaduka umuyobozi bukuru bujeje by'amatongo mu Burundi bavuga ko bene ayo matati bayakira bakarabuka ugene atoregwa umuti kugira leta n'umunyagihugu batunganirizwe hisunzwe ivyabona n'amategeko ujumura mu Burundi fidelite ishatse ijyu rya Amerika
ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi n'iyindi mirwi y'abakenyezi bagize societe civile bari arusha kuganira n'umuhuza w'ibiganiro by'abarundi Benjamin Mukapa mu biganiro biherutse mu kiganiro muri sangana mugenzi wacu Oriane Itangishaka mu kanya gaheze madame Menedora Nibaruta icegera cy'urongo ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi arasigura ico bakoze nk'abakenyezi inyuma yaho babonye ko batari ku rutonde rw'abatumiye mu biganiro iarusha
ngene bagiye batumira twarabonye yuko umukenyezi atasirikiwe atakibanza yarose icyo twakoze nk'abarundikazi twebwe twihutiye kujya hamwe ni ukuvuga hariho ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi nsanzwe nducegera cuyirongoye haraba reforme nayo igizwe n'abandi bakenyezi bava mu ma asosiasiyo atandukanye hariyo wapu Burundi haraba asosiasiyo dushyire hamwe n'ayandi icyo turicara tukavuga tuti nyabuna nk'abarundikazi turengere ibyo dusa ariko dushyire imbere cyane cyane ibyo dupfana turicara turubaka ikintu turashobora ikintu bita gurupu fame ni ukuvuga iyo gurupu fame irimo abarundikazi bose ni ukuvuga ku nzego zose baraturukiwe haba abari mu asosiyasiyo atandukanye haba abari mu miryango kenyezi baturukiye abandi ni ukuvuga mu madomene yose bari baturukiwe tukavuga ati reka twe nk'abakenyezi tujya hamwe tubake ikintu hanyuma tujye tubona ko abakenyezi badusurukira tubaterere mu ntumbero y'uko kenshi usanga hariho umukenyezi ibice kuriya yagiye kumva ariko aravuga yamuhe arusha kuko bafite abakenyezi twabaka abakenyezi twamanyiranga abakenyezi ibitagenda neza ntibitorera inzira ishika ariko atawukuye agashambara uwundi tukagira iyo ngingo rero yuko tuja hano twebwe rero mu gushyiraho arusha twarashyitseyo twari tugiye kwishyuza ikete kuko twagize ko itapfuye ni ukuvuga nta kibanza twari dufite n'ubwo butumire umugabo turavuga tuti naho biri uko reka tugende twishyuze ikete twanditse turabe yuko no kuyibona bayibonye icyo twakoze twashyitse kandi tukadusanga koko iyo kete bararibonye uwore turarindiriye batwishyure nk'uko twabandikiye natwe batwandikire batwishyure batubwire byari tuzogenda tubashikirize ibyo mukenyezi agana w'umurundikazi kubashikirize n'ibyo cyane cyane abarundi imbere n'abarundikazi
ikibazo cy'uko abakenyezi bifuza guserukirwa kirumvikana cyane naho mutatumiwe mu biganiro mukapata bashize ku rutonde ariko hari n'ibindi bibazo navyo nyene bihambaye cyane bisa nk'aho ari intambanyi mu gutera intambwe kw'ibi biganiro nk'ikibazo cerekeye ubutegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza gisa n'ikabandanya kugaruka muhuza mukapa yavuze ko ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza bwemeye kandi n'amakungu bwemeye ariko abatavuga rumwe na leta bakagaruka kuri ico kibazo nk'uko mwavyumvise mu nkuru duheje kumviriza bamwe baravuga ko bipfuza intwaro afata kibanza n'ibintu byinshi mwebwe kuri mwebwe intwaro ya Perezida Pierre Nkurunziza nk'abakenyezi muyivuga kwiki
kuko tubivuga nk'abakenyezi ibyo twarabivuze kenshi twarabivuze kenshi imbere y'uko amatora aba jewe nyine ndabyibuka ndetse ndahamagarira abarundi kujya mu matora turabwira ntinyabona burya anye twe dushaka kujya mu butegetsi kuva kera abarundikazi kera bari kubusa kujana abarundi kazi uye baratengange barashika ibice 33 kujana cyangwa bagatinya ibice 33 kujana nibikwiye kuko turaje abarundi kazi dufite dufite ibice byinshi gusumba iby'abashinga nta gusumba iby'abagabo ni kuvuga dufite ibice 52 twe tukavuga tuti intwaro ya Petero nkuru nziza twebwe twari twaratabwe tuti nimuje mu matora ayo matora twebwe abakenyezi ni kuri kino kubesha twarayicaza ariko iyo gupe fame twagize twari kumwe n'abandi washaka batabibona uko tubibona bavuga bati iyo ntwaro ikurikije n'amategeko n'ibindi n'ibindi n'ibyo byose byavugwa mugabo natwe dushyira aho ubutungane bushize ubutungane bwaraciye urubanza hanyuma buremeza yuko ubwo butegetsi bwemewe n'amategeko baraze amategeko agenga igihugu cy'u Burundi ubwo rero jesi navuga yuko abakenyezi tugiye guhagarara ku butegetsi bwa Nkurunziza ariko tuvuga ngo ubwo butegetsi nyabuna nibuduhe ibice byacu nibyo tubyosaba mbere y'isaba arusha gusa nino i Burundi kama twabishaze abari mu migambwe turavuga tuti imigambwe abakenyezi n'abashema ku bwinshi nimwe muri beza mutagiye mu matora ntacyo ushoboka batuvuga tuti aho ubwo butegetsi ntabwo turimo yuko ubwo butegetsi bwakije n'amategeko kuko twarasabye abakenyezi b'abarundi kazi yuko baja mu matora kandi barayagendamo neza cyane aho twabikunze nabo nyine twaricaranye baravuga bati reka dushyire aho intahe ishize nabo nyine urumva baremeye buriya abarundi kazi tuvuga rumwe
mushira aho intahe ishize nk'uko bivuze kujyanye n'amatora ikibazo cyo kuja mu matora inyuma yaho hagakurikizwa n'ubwicanyi ibyo byose bigakurikizwa n'ukwama abanyepolitike baja mu biganiro ya rusha mubona bizotorega umuti uhe amaherezo yavyo nayahe kuri mwebwe
ibyo amaherezo yavyo muri arusha ya mbere nariyo arusha ya kabiri nariyo cyo twataye umuhuza tuti nako wa muhuza w'abarundi nuze i Burundi nuze ibintu biherere i Burundi kandi cyangwa nti arusha turazi baragenda akagenda umuntu uca akagenda ikuzi ni kuvuga nico gituma atanyisha nziza atanyisha irama kenshi usanga bitera tubisubira ngo tubisubira ngo umugabo niwumva ko amatwara turi nk'abakenyezi tuzavuga tuti mwabona nimuze i Burundi twicare kera baravuga bati abana bashwanye bavukana nk'uko abandi turavukana abandi ntacyo dupfa baje munsi y'imitobo tuboneka abandi bavuga hanyuma bakabiganira bigahera hanyuma ntibigaheza bikagenda neza tuvuga tuti jenovuga nti n'umurundi kazi nibazane ibyo biganiro i Burundi nibazane ibyo biganiro mu makomini nibazane ibyo biganiro mu ntara tubice dushyitse ko cyumvikane ko na benshi nicyo duhuze kagira n'akamaro
tugarutse ku kibazo cy'abakenyezi mwipfuza none ibice bingahe ko muri iki gihe hari ibice bigera kuri 30 birenga ku ijana by'abakenyezi mu nzego zitandukanye mwipfuza ibice bingahe abakenyezi
twebwe nicyo twifuza niyo na vision 2020 dufite twifuza ibice 50 ku ijana kandi ibyo bice 50 ku ijana mu byifuza tuje kubisaba guhuza ngo tugure cyangwa ibindi ni kuvuga umuhuza hari ibyo afasha ariko na twebwe nyine nk'abakenyezi hari ibyo dutereye je mama navuze nti abari mu migambwe buri migambwe itandukanye demokarasi mu Burundi kandi ni byiza cyane umwe wese ahari imana ihamuheza bibiri nabo nkavuga nti nabo ntibajye barabirwanirira aho baherereye uri umugambwe uyu asabe uri umugambwe uyu kandi si gusaba barabishoboye kuko bareke kurindira ngo nibabahe iyo babaha kurushi ibintu birarondeza umuntu arabyironderera ni twebwe tujya mu matora ni twebwe tubafasha ubu turavuga tuti nyabuna umugambwe ndi mwo ko mutahiga imbere abakenyezi ahandi bakavuga ko imbere abakenyezi turabibarekeye ni ukuvuga rero byoca bitorindira ibyo byose ibyo abakenyezi tuza kumenya ni amastrategi yo tuza kwimenyera hano bakava mu bikoni bakava imbere y'inzu bakajya ahabona hanyuma bakabiharanira bakerekana ibikorwa byiza bakora umukenyezi yamushyize imbere agatanga akarorero keza iyo ndikunda kubwira ndavye ni abakenyezi donko dufite mu nzego bakora ibikora inka barabikora cyane turabikina turabikengera kuko tugaruka kuri akarorero keza kabenda ibyo mu nzego n'abandi n'abandi bajayo nabiharanire nabironderere aho baherereye mu migambi yabo cyose sinova gusaba umugambi ntari ngo nimunshiremo ntibyokunda mugabo murerinda ashobora kuvuga ati nyabuna biri mu twibwe kandi nabo nyine barafite ubwenge hajya barabona bashobora kubona bati rugiye ariko baravuga neza twivuze ku mpande zose bigaca bihuza bigende neza tubwire mu majambo make ifuza ibice 50% kugira ngo
uringanize ne wacu tungane kuko no mukuvuka turanga na mezi 9 nta mwana n'ikinyonga ibyo rero twa mukazi bino n'ibihe bitanga kirakeneye n'icyo kubijana
murakoze cyane nkuko mubizi kino ni kiganiro k'ijambo abanyonyi biradijwe rya Amerika ibibazo dufite twabaza ni byinshi cyane ariko reka nabo nyine tubahe akaryo babaze bongere bashikirize n'ivyumviro reka duhere kuri Ndabakenga Ndabakenga uratwumva
yego ndahumva cyane
amahoro neza duhamagaye uri he
yewe ndabahamagaye ndimo nara ya Cibitoki muri komine mugira cyomboka muri zone ruzi
nziza cyane kibazo cyangwa icyumviro majambo make
Ikiyumviro najyanye rero ko abakenyezi ariko barembera 50 ku ijana muri make ntibashobora kubiba mu gihe batagiye mu migambi bakitoza ibibanza bashaka bakabiharanira kuko nta muntu n'umwe azogenda mu bira ngo aciye mu kibanza ngo kwiye ngo ni iki muri icyo gihe babiharora bakoresheje ubwitange yakoze n'ibikorwa bariko barakora mu gihugu muri make barashoboye ibintu muri rusange mugabo utayakeshi bikumiye sinumva rero ukuntu bazere mu gihe cy'50 ku ijana batabiharanira badashaka kujya imbere muri rusange icyo ni icyumviro cya mbere nashikirize ikindi nacyo tubwiye ibibazo bijyanye n'iterambere barashoboye niyo yagize imiryango muri rusange ibibarane rero nuko benshi nko mu mashuri usanga n'abanyeshuri bariko bariga badashaka kwiga amashuri maremare ngo bashike kure ugasanga hari bavuze yuko babonye bagiye kubaka atakintu menga bushobora rero mbere cyo mirongo itanu baranira ndashaka kubwira iyo magura batagiye barayiharanira mu nzego zitandukanye na cyane cyane bishimikije ikintu kijyanye no kwigukira ishuri murakoze
murakoze cyane Ndabakenga
ngo Ndabakenga si kibazo abajiji akerereye cyane bitwa matwari bivuze tuti nyine ariko ndavuga nti abakenyezi nimuhaguruke nyabona nimuhaguruke ibi dushaka byose tubiganire ibyo bivuze ni byiza cyane avuga ati nta muntu yabyosanga mu rugo ngo ngo tubigutamike ibyo ntibishoboka hanyuma hari ibyo nabitwaza yuko avuga yuko ngira ngo abapfasoni batize amashuri maremare amashuri maremare ibyo onye ngira ngo hari kera ubu unye mu nzego zose ni ukuvuga amashuri asabwa turayafite
murakoze cyane reka twakire Ishimwe ndabwiye ko Ishimwe ari muri Tanzania Ishimwe uratwumva amahoro neza
ndagiye kugarukana amahoro muri cyo bari bagiye gusubira mu biganiro byo kugarukana amahoro ibyo byose ni byo kubanza bakabangira ibyo byaratwenyeje hanyuma igihugu kikabanza kikaronka amahoro hanyuma ibyo bakasubira karama mu nyuma kuko ubu ni byo bikishije rwose
urakoze Ishimwe murongo wawe niri kuracamwe neza ariko madame nibaruta Ishimwe avuze ko ibazo c'amahoro mbere na mbere mbere yuko hasabwa ibindi mubivuze kwike
amahoro se nk'abakenyezi je navuga nti zarateye intambwe kuko mwaka w'2015 hariho amezi novuga nti zari meze neza igihe abarundi bariko barahungabana igihe hari abariko barafata ubutegetsi bamwe bakwiruka abandi bagasubira hakaba amanifestasiyo mu gisagara cya Bujumbura abana ntibagikije n'ibindi 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 ariko navuga nti uno munsi igihugu cy'u Burundi ariko ndakubwira gutyo nta gushikuza kurimo intara zose z'igihugu bazizi zose amakomine yose y'igihugu twaraciye bumwe nk'abakenyezi tuvuga tuti reka tujye kuraba reka tumushikire ku kizi reka tubyirabire bitsindakaza amahoro n'umutekano twaravuze kenshi tarifa amadekarasi tuti nyabuna amahoro n'umutekano tugahanura aho bitari kubiragenda neza umunsi ni wavuga yuko imana ishimwe amahoro mu Burundi arahari amahoro mu gisagara cya Bujumbura arahari niho mba niho ndi niho nsubira niho nkorera niho abana biga abanje mu ntara niyo mvuka niyo ntemberera ni kuvuga rero navuga nti icy'amahoro kirahari amahoro arahari ahubwo navuga nti imana idufashe agume ahari
Kwisha kibazo nyene ko Ishimwe ari muri Tanzania hari kibazo c'impunzi nk'abakenyezi nayo mashirahamwe mukorana nayo bimwe mu bijanye no kubafasha gutahuka nk'uko muvuze amahoro akaba hari yatsimbataye ni igiki kimwe muba muri ko murakora muri aka kanya kugira ngo mubafashe batahuke nabo nyene umve ko bisanze mu gihugu
urakoze cyane kumba duce kibazo duheruka Arusha twahuye n'abandi bakenyezi batamizi cy'Uburundi abakenyezi bahunze nk'abandi bose batubwira bati bijya naho twahunzega twahunze bimwe hari wahunze igihuha hari wahunze kuko afite umutima uhuha hari wahunze kubera ibicanke biriye.
Nyaha turangirije ibiganiro by'uyu mwanya mwari kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro ibiganiro bica kuri Amerika birabandanya.